ഇനി നിജ്വി ജാമേരിക്ക്. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere, itariki 30 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2018. Uri kumwe na Fidel Niyongabo.
Amazi ni menshi cyane, ntarashobora gukama. Amazi menshi ari mu mazi kabisa, atwaranye mu macungu. Amwe amwe twashoboye kuraba ukuntu twiyaranje turimukira ahandi hantu mu zindi ngo.
Ibyo neka ni byinshi, nta n'ukuntu twiyaruye kuko nta gitigi dufise.
Abo n'abanyagihugu bageramiwe n'umwuzurane w'amazi muri zone Buterere mu gisagara cya Bujumbura. Inkuru n'andi makuru tubafitiye ku gitero cyagizwe n'inteko zijeje umutekano muri Uganda kubikekwa kuba banyuruje abapasoni n'abana mu musigiti ku murwa mukuru Kampala. Hamwe n'igikombe cya Sekafa cy'abatarenze imyaka 17 icyarangiye ejo ku munsi w'Imana mu Burundi. Hamwe n'ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku maguru rizoba mu Rwanda mu kwezi kuza. Izi nkuru rero turazigaruka ko mu kanya gatoya. Mari imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka. Waramutse Oriane, umwanya ni uwawe.
Urakoze cyane Fidele Niyongabo. Makuru avugwa hirya no hino ku isi turahere muri Aziya. Umushikiranganji wa Amerika mushasha ajejwe imigenderanire n'amahanga yashikirije amajambo akomeye mu rugendo rwiwe rwa mbere kuva ashitse mu mabanga yiwe ku munsi wa kane. Mike Pompeo yaraye atanguye ingendo mu bihugu by'Abarabu bicuditse na Amerika. Ibyo bihugu bikaba ari Arabie Saoudite, Israel na Yorodaniya. Pompeo yahereye i Riyadh ku mugwa mukuru wa Arabie Saoudite. Pompeo yavuze ati Iran irahungabanya umutekano w'akarere kose, ishigikira imigwi y'abitwaje ibigwanisho hamwe n'abagizi b'iterabwoba. Ati kandi niyo ironsa ibigwanisho abagwanyi b'abahudhi bo muri Yemen, kandi ishigikiye leta y'abicanyi ya Assad muri Siriya. Pompeo yongeye ko avuga ko Amerika ishobora kutazoguma mu masezerano yapfundise n'ibihugu bikomakomeye ku isi yerekeye umugambi wa Iran wo guhingura ubumara bwa nuclear mu ntumbero yo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda. Ibikumu vyo kubandanya ayo masezerano vyimirijwe gushigwa ko itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Pompeo yavuze ati tugiye kubandanya gukorana n'ibihugu vya Buraya bicuditse na Amerika kugira duhinyanyura ayo masezerano, atariko nibitakunda umukuru w'igihugu yavuze ko azoca kura Amerika muri ayo masezerano. Andi naho umushikiranganji w'Ubushinwa ajejwe imigenderanire n'amahanga Wang Yi yiteguriye rugendo mu gihugu kibanyi ca Korea y'Epfo muri inondwi. Ugo rugendo ruje inyuma y'inama y'imbonekarimwe iheruka kuba hagati ya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo yahuje Perezida Kim Jong-un na Perezida Moon Jae-in. Ubushinwa bumenyesha kandi ko bwiteguriye kwitaba ubutumwa bwa Korea ya Ruguru ku itariki 2 na 3 z'ukwezi kwa gatanu. Ejo ku munsi wa Mungu abategetsi ba Korea y'Epfo bavuze ko Perezida Kim wa Korea ya Ruguru yiteguriye gutumira abahinga n'abamenyeshamakuru bo muri Korea y'Epfo na Amerika kugira babe ivyabona aho igihugu ciwe kizokugara icese ihinguriro ry'ibigwanisho ruhonyanganda bikoresha ubumara bwa nuclear mu kwezi kwa gatanu. Abanditsi mu biro vya Perezida wa Korea y'Epfo bavuga ko Perezida Kim wa Korea ya Ruguru yavuze mu majambo yiwe ati naho Amerika yamye mu mateka yayo yinuba Korea ya Ruguru, nitwatangura kuganira nabo bazobona ko ntari umuntu ashobora gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda vya nuclear kuri Korea y'Epfo canke hakurya y'inyanja ya Pacific ku butaka bwa Amerika. Dukubitse muri Afrika naho radishwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umukuru w'igihugu cya Nigeria Mohamed Buhari yiteguriye kubonana na Perezida wa Amerika Donald Trump kuri uno munsi wa mbere i Washington. Abategetsi babiri biteguriye kuganira ku kibazo cy'ibitero by'iterabwoba hamwe n'iterambere ry'ubutunzi muri Nigeria, igihugu cya mbere gifise abanyagihugu benshi muri Afrika. Nigeria igizwe n'abanyagihugu imiliyoni 200. Nigeria imaze igihe ihanzwe n'ibitero by'umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram watanguye ibitero byawo haciye imyaka 9. Uwo mugwi ufise umugambi wo gushinga leta y'idini rya Kiislamu. abantu ibihumbi n'ibihumbi baramaze kwicwa abana b'abakobwa majana n'amajana baranyuruzwa uwo mugwi w'iterabwoba wagiye ukomera ukajabuka no mu bihugu bibanyi n'akarere k'uburengero bwa Afrika ka Sahel mu mwaka uheze leta ya Trump yemereye imfashanyo y'amamiliyoni amajana 6 y'amadolari igihugu cya Nigeria ayo mafaranga yaragenewe kugura indege zo mu ngwano zigezweho akazofasha igisirikare cya Nigeria kugura ibikoresho byo kugwanya Boko Haram n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu izofasha kandi kugura ivyuma byo kugwanya ikoreshwa ry'ibiyayurabwenge ibikoresho byo gusuzuma igurishwa ry'ibigwanisho n'abantu mu buryo butemewe uwo mugambi wa Amerika washizweho na wahagaritswe nako murantunga umugambi wahagaritswe na leta ya perezida wa Obama yari yagirije igihugu cya Nigeria kuba cyararenze ku mategeko mpuzamakungu kikaba cyaranzwemo ihonyangwa ry'agateka ka muntu andi naho ejo ku munsi wa Mungu igisirikare cya Syria cyararashe ibigwati bitari bike biri mu buseruko bw'uruzi rwa Euphrates imbere yuko abagwanyi ba Syria Democratic Forces bashigikiwe na Amerika bavyigarurira byatangajwe n'ikinyamakuru cya leta ya Syria ejo ku munsi wa Mungu abagwanyi ba SDF Syrian Democratic Force bayobowe ahanini n'abaroberi baba Kurd bazwi nka YPG bamenyesheje ko ku munsi wa Mungu
urakoze Oriane kumakuru uhejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Mu Burundi amazu agera ku 300 niyo yasambuwe n'imyuzure kuva ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu muri zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura ibiharuro bifata kibanza bitangwa n'abajejwe intwaro imiryango ubu iri mu kangara tete ikaba isaba imfashanyo yihutigwa Ninguru imenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Uruzi mutimbuzi rwarataye inzira ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu rwisesa mu ibarabara riva mu gisagara cha Bujumbura rigana ikibuga c'indege cha Bujumbura kuri w'Imana imodoka ari ntondo amakinga n'amapikipiki ntivyarengana. Iruhande y'iryo barabara iyo myuzure yateye mu mazu yo mu makaritie ya Kiyange na Miroir ya zone Buterere abayaze n'Ijwi rya Amerika mu bahuye n'ivyago ndibagira chefo cha ruguru
amazi ni menshi cyane no ntarashobora gukama amazi menshi ari mu mazi kabisa hatwaranye mu macungu amwe yamwe twashoboye kuraba ukuntu twiyaranje turimukira ahandi hantu mu zindi ngo ariko geze no munsi turabona ngo tutse kurara he uko nubwo turabona nubwo ndumenge mvura ndashobora kugumanya no mwanya
ibyonekanye ni byinshi nta no kuno twobiharura kuko nta gitiki dufise amazi yarahenagutse menshi urabona nabe ne gihugu uri kurateriza amaso ihijya ubona uko amazi yose yarabomotse kandi uri kuraraba hijya no hino ni ibintu wibonera sagatishwa muri n'ibyo ubona
amabarabara yinjira muri karitiye Kiyange yahindutse ibiyaga harengana gusa imodoka ari zitaramutse muri ayo harimo ijya 12 abakenyezi bahora bahadandariza ivyamwa n'imboga bimukiye mu burengero bw'ibarabara rije ku kibuga c'indege ca Bujumbura uno mukenyezi numwe muri bo
ubuzima bugiye guhagarara na hano twaradukura gafuka abana kabafungurira na kazi karahagaze ntaho tufise tudandariza twateretse twabuze abadushorera abuze nakimwe hatwajunjaraye ntaco dufashe nanaki
umukuru wa karitiye Kiyange avuga ko ivyaraye bishitse kwabaye ugufata minenerwe ibijanye no guhinzira uruzi mutimbuzi byari bigize imisi byibonekeza ko ruri mu gutinzira kubera imvura igwa ari nyinshi avuga ko abanyagihugu arongoye bari mu ngorane iruhande y'icokorwa kuruzi mutimbuzi Patrice Sibomana asabira imfashanyo yihuta abarongoye
twase tubona ejo ku mugoroba uruzi rwihanzira rumenye hahaninye twerekana amwe twaberekane ko gwacu rucinzira cha rurinjira mu gisagara cambe turacihuta bo dukora mu no mwanya nuko hoza imashini ikugara rya ruzi ko n'uburu magwinjira kubwinshi kubyo n'agashika sigare kavuga twoga kose kigira kabiri bakaraba imijyango yagize ingorane ko nimishi cyane twashaka no kwiharura ko harateye n'ubwaba no kwinjira ko nuruzi gose ko katye mu gisagara kugira ngo barabareshe boyifashishe imwe irara mu barabara yindi bahanye ndara mu kimumijyango abandi babari mu masara y'amanama niyo batwabaraje bizu kino sare hari n'abatarafungura amatoilete yaraduze abantu turi mu micafu gusa twashaka reko leta wowe shakora cyagafasha kuvyerekeye isanga rya rero dushikiye ko yo bica koze nandi atagikozwe zone buterere yose iratwagwa n'igibuga cindege ca Bujumbura kiratwagwa kwezi no munsi
hama tagikozwe kugira uruze mutimbuzi rukatishirizwa handi amazi yarwo ashobora gushika mu yandi ma quartier y'igisagara ca Bujumbura umwigirisha wa kaminuza yanonosoye ivyihindagurika gibihe ni wabivuga professeur Bernard Sindayihebura yari yishikiye kuri no w'Imana mu buterere
ni kuri yije urumwe byanteye ubwoba cyane kubera kuko ntangwe kubona inzu zabamagonitse ni nk'imetro 400 uvuye kwibabara LN5 uruzi rero ubu rwarataye inzira kandi inzu zosubira vuba ahagwahora uca nibaza yo rero yuko ivyihutirwa cyane cyane bikwiye kwihutirwa busaba guverinoma y'u Burundi ikabwira ama entreprise ariko arakora nka Sogea Sastom Jetra n'izindi zose zikoze rakora kugira ngo bazibire kuko bitagizwe vuba nibaza yuko ngahe urumbura nko muri karate cyane cyane asiatique kuko ubu nyine mvuyeyo amazi yarageze kuri sifara urumva rero yarashobora gushika no muri quartier asiatique hanyuma inzu zikabananya zibumagurika
imyuzure y'uyu wa gatandatu muri zone buterere ijikurikira iyo ku munsi wa mbere w'inondwi yari yasambuye amazu arenga kwijana muri quartier ya buterere ya kabiri Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Inzego zijeje umutekano z'igihugu cya Uganda zisha abantu babiri bikekwa kuba banyuruje abafasoni n'abana mu gitero cyabaye mu masaha ya kare ku munsi wa gatandatu. Izo nteko zatabaye abana 94 bavuga ko bari bagizwe imbohe mu musigiti ku mwa mukuru wa Uganda Kampala. Inkuru yateguwe n'umumenyesha makuru Alima Atumani ari Kampala tukayishikirizwa na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana.
Inzego z'umutekano muri Uganda ziravuga ko zateye muri yombi abantu 36 nyuma y'igitero zagabye ku munsi gituri mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala. Igipolisi cyagabye iki gitero kimaze kumenya ko abakekwaho kuba inyuma y'ibikorwa byo gushimuta abantu bari muri uwo musigiti. Umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Emiliano Kayima ati:
"Uganda Police Force in a joint operation with its sister security agencies."
Igipolisi cya Uganda cyagabye igitero ku musigiti wa Usafi urahitwa Kisenyi mu murwa mukuru kibohoza abagore 18 n'abana 94 bakomoka mu bihugu binyuranye bose ntawakomeretse. Babiri mu bare babafashe bugwate twabishe nyuma yo gukomeretsa bikomeye imwe mu bapolisi bacu. Igipolisi cyasanze intwaro nyinshi mu musigiti zirimo imbunda, icumu n'umuheto n'imipanga 23 rya yamugi yombi. Uyu musigiti wa Usafi wahise ufungwa. Ministre w'umutekano General JJ Odongo asobanura icyatumye bagaba igitero yagize ati:
"We take strong exception that places of worship should be used."
Twitwararika ahantu hasengerwa twizera ko hatakorerwa ibyaha. Birababaje kuba byabereye mu musigiti. Iyo abakekwa twahigaga batinjira mu musigiti ntitwazaga rwose kwinjiramo, ariko nta mahitamo twari dufite. Ministre Odongo yamaganya amakuru yavugaga yuko hari abana 12 baguye muri uwo mukwabo. Yavuze ko bagiye gukora iperereza ngo hamenyekane impamvu abo bana biganjemo batari abagande bageze muri uwo musigiti. Yavuze ati:
"Some look like children from Rwanda. We are going to ascertain how many. Some look like children.
Bamwe bona basa nk'abanyarwanda, tugomba kumenya ngo ni bangahe. Abandi basa nk'abarundi, nabo tugomba kumenya umubare wabo. Abandi bo ni nk'abanyakenya. Ni inshingano zacu kumenya impamvu aba bana bo mu bihugu binyuranye bari mu musigiti ubwo twakoraga umukwabo." Uganda yugarijwe n'ibikorwa by'ubushimusi bw'abantu baba bafata bugwate babasaba ingurane y'amafaranga nyuma bakanabica. Polisi iracyagowe no guhagarikira ishimutwa.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Kumakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini dutanguriye mu Burundi, aho ihiganwa rya sekafa ry'abana bari munsi y'imyaka 17 rimaze iminsi ribera mu Burundi ryarangiye ejo ku munsi w'Imana. Igikombe cy'uno mwaka w'2018 cyatahukanywe n'igihugu cya Tanzania inyuma yo gutsinda Somalia y'ibitsindo 2 ku busa. Nyuma rukino karaka nyamuneza kadasanzwe ku bakunzi b'umugwi wa Tanzania, ariko abakinyi ba Somalia nabo bavuga ko batari biteze ko botera nino ntambwe bagakina mu rukino rwa nyuma. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Salimana yarakurikiranye irangizwa ry'icyo gikombe cya Sekafa ku bana bari munsi y'imyaka 17.
Nahi vuri toreju rukino guno musi, abarorezi bari baje baruzura ikibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Ingoma kiri mu gisagara cya Gitega. Abarorezi b'Abarundi bari biciyemo imigwi ibiri, bamwe bari bashigikiye umugwi w'igihugu cya Tanzania, abandi bashigikira umugwi w'igihugu cya Somalia. Urukino rurangiye Yusuf Mosi ajejo mahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yagize icyo avuga ku rukino bwo kurangiza inkino za Sekaf.
Bobona kubera yuko bamaze imyaka itari mike bitegura kugira ngo bashoye gushika ku ntambwe nk'iyi mubona. Uyu mugambi wa utangiye kuva mu mwaka wa 2012 n'abana batoya cyane bagifite imyaka 10, mugabo murabona yuko ubu ari abana batanguye kumira akabuye k'abagabo. Ni kuvuga rero mu myaka iza ekipe ya Tanzania bazaba bafite umugwi mwiza. Icyo twashoboye gukuramwo nuko nuko mubizi zinkino ziri mu myiteguro y'inkino zo gukuranamwo kugira ngo dushobore kuronka imigwi ibiri izoserukira umugabane wa Sekafa mu nkino z'igikombe cya Afrika z'abana batarenze mu myaka 17 mu mwaka uza. Rero muri rusange inkino nka zose zagenze neza cyane, kuko urukino rwa nyuma mwabonye wari uteye igomwe cyane, kandi turibaza yuko bizonatuma dushobora kuronka ingoga zo gutegura izindi nkino.
Vyabaye ubwa mbere inkino mpuzamahunzi ibera hagati mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega bavuga ko baryohewe cyane kubona n'urukino rurangiza iganwa rya Sekafa rubera mu ntara ya Gitega. Haba dandaza bo mu ntara ya Gitega, abakinyi basanzwe bakinira muri iyo ntara, ugwaruka wo muri iyo ntara iri hagati mu gihugu cy'u Burundi, bose baremeza ko izo nkino zagize icyo zibasigira.
Amahoteli yacu cyatera imbere, kagara cyacu kikaboneka yuko se ibintu byinshi cyane kandi gifite stade nziza, kanamenyekana no mu makuru kubera haza abantu bakuru bakuru batanduka, abadandaza bato bato bakironkera utuntu boshora mu bantu bakaronka karaso ku uyu munsi. Ibintu nk'ibyo n'amaresitora yararonka abakiriya. Abarongozi b'intara nababwira yuko kandi tugasaba yuko bokwama badusabira inkino nk'izi, kubera ziradufasha yuko tumenya abantu abakinyi benshi cyane, mbese n'intara yacu igatera imbere ku bashyitsi gumironka.
Akamaro ruba zaranzaniye ni kenshi kunera naraboneye amatala y'amaekipe yajya ava mu bindi bihugu. Yego, narabonye ukuntu bakina. Yego, ndabona ko hari akarusho amakondisiyo fizike amaentrenema bagira, ukabona ko ari akandi kantu basumbije ekipe zino mu Burundi n'ukuntu babafashe n'ukuntu babitaho.
Nukuri zino nkino twazibonye neza cyane, zari nkino zitunganijwe neza gose, inkino ziryoshye cyane, ukuntu babyitwayemo byari ibintu bishemeye gose. Bijyanye n'iterambere abajene benshi barashoboye kuba angaje muri ibintu barafasha barangira byara kunze ko baronka na yagasabuni barafashijwe gose twe tubona yuko n'ukuri iki kibuga kidufitiye akamaro gakomeye cyane.
Ahmed Ahmed arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF yashimiye Reverendo Ndikuri yarongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kuko n'iryo higano ryatunganijwe mu kumushimira yamwe igikombe cy'iteka cavuye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF. Igikombe cya Sekafa by'abana bari munsi y'imyaka 17 cuno mwaka w'2018 carangiye ku Tsinzi ya Tanzania ikurikirwa n'igihugu cya Somalia mu rukino rwo kurondera ikipe ya gatatu gwabera ingozi. Ku munsi wa gatandatu Kenya yatsinze Uganda ibitsindo 4-1. Iyo ntsinzi yacishije Kenya ku kibanza cya gatatu, Uganda butana ikibanza cya kane. Naho igihugu cy'u Burundi cyatunganije nkino cyatashe bugica kuko casezere iganwa mu ikoranamo rya mbere. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'iki cya Amerika.
Dukubitire mu Rwanda naho dutega amatwi Jean-Claude Munyandinda atubwire kwihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku maguru rizoba mu Rwanda ku itariki 20 z'uku kwezi kuza kwa gatanu.
Mu mukino wo gusiganwa ku maguru ku itariki 20 y'ukwezi gutaha kwa gatanu hani Kigali hazabera isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka marato yitiriwe amahoro. Kwa kane w'icyumweru gishize Ministeri ya Siporo n'Umuco ndetse n'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda batangije ku mugaragaro ibikorwa byo kwitegura iri siganwa. Emmanuel Bugingo, umuyobozi wa siporo muri Ministeri y'Umuco n'Imikino, arasobanura intego nyamukuru z'iyi marato mpuzamahanga.
Iyi marathon icyo tuba twitezemo nuko abanyarwanda abahungu n'abakobwa bayegukana. Ibirayi ishema ry'u Rwanda, ibyo bihembo biba byateganijwe ntibigende muri Kenya nkuko byakomeje kugenda. Arabatangiye kugenda bushize domi marathon y'abakobwa Salomera yegukanye, marathon y'abahungu ntawe ari wayegukana full marathon. Turifuza ko abanyarwanda bayegukana, nicyo tuba twifuza. Ikindi cya kabiri nuko iyi marathon itabirwa n'abantu benshi. Marathon zindi ku isi zitabirwa n'ibihumbi byinshi bigera no muri 40. Twebwe byari 600,000. Ubu turafite target yo kugera ku 8, ariko abanyarwanda ni 10,000,000 na zingahe turifuza ko imihanda ya Kigali yazimagira mu gihe marato yabayeho. Twifuza ko bitabira ari benshi, ariko cyane cyane abanyarwanda bakegukana imyanya ya mbere na biriya bihembo.
Bugingo avuga ko usibye kurushanwa no guhatanira ibihembo, iyi marato y'amahoro ifite ibindi bisobanuro.
Iyi marathon niyo ya mbere cyangwa niyo ni imwe yonyine yitirirwa amahoro ku isi. Iyo marathon rero yitabiriwe n'abanyamahanga benshi, benshi baza bakurikiye icyo ngicyo. Baza bavuga bati u Rwanda ni igihugu cy'amahoro. Uretse no mu Rwanda amahoro mu Rwanda ni n'igihugu kigira uruhare mu gutuma amahoro agarurwa cyangwa abungabungwa mu bindi bihugu ku isi aho bayabuze. Umunyarwanda yakwiye kugira iryo shema ryo kumva ko turi igihugu gifite amahoro muri Afrika ku isi, ariko tukaba dufite n'uwo muco wo gusakaza umuco w'amahoro. Ni ishema ku Banyarwanda, aho ubona abantu byabananiye bakavuga bati abanyarwanda nibaze badufashe turebe uko twagarura amahoro. Icya kabiri, uko abo banyamahanga baza kwitabira iyi marato bakurikiye amahoro ari ku isi, abanyarwanda bakwiriye kubibonamo avantage. Niba abanyamahanga iyo baje bakenera serivisi, bakenera transport, bakenera aho ama bakenera aho bafatira ifunguro restaurant, bakenera aho bafatira icyo kunywa, umunyarwanda nawe bari bubyungukiremo. Nuvuga ngo uko yitabirwa n'abantu benshi baturutse imihanda yose bakurikiye amahoro, ni byiza ko umunyarwanda yumva ko nagomba gukomeza wa muco w'amahoro tugatanga serivisi nziza kugira ngo abagenda baza kwitabira marathon bagende biyongera. Uko biyongereye niko hari akantu kinjira mu Rwanda, ibyo abantu bakora nabyo bikatera imbere.
Ku nshuro ziheruka muri iri siganwa hakunze kugaragara amakosa no guhuzagurika bya hato na hato mu mitegurire. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda Fidel Mubirigi arizeza abantu ko ibyo ngibyo bitazongera.
Ingamba zarafashwe kuko abantu bigira ku makosa kandi ibyo byose byabaye recorded. Nubwo ngo amakosa yakozwe ntashobora gusubira gukorwa. Kandi tukazirinda ko hari n'amashya yakozwe. Ziyambaza aba officials benshi kandi bari qualified enough. Tuziyambaza abantu bayobora abantu ku buryo bwose iki kibazo cyo gukora aho utagomba gukora, byaba gukora hato cyangwa harengejeho bitazasubira.
Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Icyagaragaye ni uko hari amakipe arimo kugaragaza ko ataratezuka ku ntego yayo yo kwegukana igikombe uyu mwaka. Ayo makipe ni Kiyovu Sports yatsinze Miroplast ibitego 2-0, Rayon Sports yandavuje Bugesera FC ikayitsinda ibitego 5 byose ku busa, na AS Kigali yatsinze APR FC ibitego 2 ku busa. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'umunsi wa 18 w'imikino, ku isonga ku mwanya wa mbere hari AS Kigali ifite amanota 35, ya kabiri ni APR FC ifite amanota 38, ku mwanya wa gatatu hakaza Rayon Sports nayo ifite amanota 38. Kiyovu Sport ni ya kane ifite amanota 32 ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma turahasanga ikipe ya Miroplast yo kwa Mironko igikondo ifite amanota 13 numwe n'ibitego 18 yari Claude Munyandinda ikigali.
Ishuri Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Donald Trump aherutse kuganira na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe wari wamusuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari bahuye ku nshuro ya gatatu. Bombi bamaze kugera ku rwego rw'ubucuti bukomeye kandi bafite umugambi wo gukomeza kurushaho umubano hagati y'ibihugu byombi. Inama hagati ya Trump na Abe yabaye kandi mu rwego rwo gutegura guhura hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un. Mu by'ukuri ikibazo cya Koreya ya Ruguru nicyo cya mbere cy'ibanze Trump na Abe bunguranyeho ibitekerezo. Perezida Trump yashimye cyane uruhare rukomeye rw'Ubuyapani mu nama ya Trump na Kim Jong-un izinjira mu mateka niramuka koko itanze umusaruro ugaragara. Yasezeranije kandi Abe ko azasaba Koreya ya Ruguru gukemura ikibazo cy'Abayapani ishimuta. Trump na Abe bashimangiye ko intwaro za kirimbuzi zigomba gucika burundu muri Koreya ya Ruguru ku buryo buhoraho isi ishobora kubigenzura no kubyemeza koko. Bemeranijwe ko igihe bitaragerwaho isi igomba gukomeza kota igitutu gikomeye Koreya ya Ruguru. Ubuhahirane ni ikindi Trump na Abe baganiriyeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihorana igihombo hagati y'ibintu igura n'ibyigurisha mu Buyapani. Abategetsi bombi bafashe umwanzuro wo kongera imishyikirano kubirebana n'ubucuruzi n'ishoramari kugira ngo ibihugu byombi bigere ku kinyuranyo kingana. Perezida Trump yatanze icyifuzo cye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani bigirana amasezerano mashya hagati yabo bombi gusa aho kugendera ku masezerano ahuza ibihugu byinshi, twavuga nk'amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byose bituriye inyanja ya Pacifica Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije kuyasohokamo. Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bashimangiye kandi ko ubwisanzure ari ngombwa mu kigobe cy'inyanja y'Abahindi na Pasifika. Perezida Trump yasobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazatezuka na gato ku mugambi wayo wo kurengera Ubuyapani. Abategetsi bombi bashimangiye ko ibihugu bituriye amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa birimo n'Ubushinwa nyine ubwabwo bikwiye kureka kuyiyitirira ndetse bagahagarika n'ibikorwa bya gisirikare bahakorera. Bombi bemeza ko ibiganiro ari byo nzira nyayo yo gukemura mu mahoro amakimbirane yo muri aka karere k'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa mu buryo bwubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye arebana n'amategeko agenga inyanja zo ku isi. Barangije ibiganiro byabo, Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bavuganye n'abanyamakuru. Perezida Trump yarahashimangiye ati ubucuti hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibwigeze bukomera kugera aha. Mu mezi aza tuzashingira kuri uyu mubano w'igitangaza tumaze kugeraho, cyane cyane ko twembi twugarijwe n'ibibazo tuzafatanya gushakira ibisubizo.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibidashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigiye kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twatubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye. kuri mikro mwari kumwe na Fide Niyonga mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.